iri ni ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Urumva banze kutugongera abanyarwanda, ntabwo tujabuka. Sinzi ukuntu byagenda, ndasubiye inyuma. Nk'ubu tunengiye kuraba umuntu agwaye, none nsubiye inyuma. Urumva rero ni ikibazo ku banyagihugu bato bato.
Uyu ni umunyagihugu wo mu ntara ya Cibitoke, ku kibazo cy'umupaka ufunze hagati ya Cibitoke na Rusizi. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Ariko turahera kuyo hirya no hino, mwateguriwe kandi mugezweho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino tuyahere mu gihugu cya Kenya, aho igihugu leta ya Kenya itangaza ku ikambi ry'impunzi ry'Dadaab runkuko ritugaye iryo kambi nk'uko yari yabitangaje. Iryo kambi rigizwe n'impunzi zigera ku 300,000, abenshi muri bo baturuka mu gihugu cya Somalia. Yamara umushikiranganji wa Kenya ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko igikorwa cyo gutahukana impunzi muri Somalia kibandanya. Joseph Nkenseri, uramutswa ubushikiranganji bwo hagati mu gihugu, yabwiye abamenyesha makuru kuri wa gatatu ko igihugu cyabaye kirunguruzi yugagwa ry'iyo kambi, bivuye ko babisabwe n'ishyirahamwe ryita impunzi ku isi HCR hamwe na leta ya Somalia. Iyi kambi ry'Dadaab risanzwe ririmwo impunzi z'abanyesomalia zishika ku 280,000. Leta ya Kenya ikaba yari yatangaje ko izoyugara ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 11. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama hari mu rugendo mu bihugu vya Buraya, yahisemo gushikiriza ijambo ryiwe rya nyuma nk'umukuru w'igihugu mu gihugu cy'Ubugiriki, ahatanguriye intwaro ya demokarasi mu bihugu vya Buraya. Perezida Obama yashikirije iryo jambo mu gihe ibihugu vya Buraya bifise amakenga menshi kubijanye n'uko imigenderanire igiye kumera hagati yavyo na Amerika ku ntwaro ya Donald Trump yatongo asubirire Perezida Obama. Kuri ico kibazo, Perezida Obama yahumurije ibihugu vya Buraya mu kuvuga ko ibisikanya ryiwe na Donald Trump rizogenda neza. Mu gihe abatari bake bariko bakurikiranira hafi ivyugo rugendo, Perezida Obama amenyesha ko ataje gusigura ivyavuzwe na Donald Trump mu gihe cy'imyamamazo, kandi ko ataruhara afise mu vyo Perezida yatowe avuga canke akora. Mwamenya ko ugo rugendo rwa Perezida Obama ategekanya kurubandaniriza mu gihugu cy'Ubudagi. Umutegetsi mukuru mu gisirikare cya Amerika, Commander Harry Harris, ahumuriza ibihugu biri mu karere ka Asia na Pasifike ko Amerika itazohindura umugambi wayo kubijanye n'umutekano muri ako karere n'inyuma y'ihinduka rya leta ya Amerika. Harris amenyesha ko nubwo atazi neza umugambi wa leta nshasha ya Donald Trump aheruka gutogwa ngo arongore Amerika, atankeka Amerika izobandanya gukorana nabo bari basanzwe bakorana. Harris avuga kandi ko atewe amakenga n'umutekano ushobora guhungabana muri Korea ya Ruguru hamwe n'Ubushinwa, yamara ko yizeye imigenderanire ikomeye iri hagati ya Amerika n'Ubushinwa, cyo kimwe n'Ubuyapani, Korea y'Ubumanuko, Australia hamwe na Philippines. Harris amenyesha ko igisirikare cya Amerika kizogerageza gukorana n'Ubushinwa, yamara ko bitagenze uko Amerika yiteguye guhangana n'Ubushinwa. Mu gihe imyiyerekano yo kwiyamiriza itogwa rya Donald Trump hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibandanya, imigwi y'abanyeshuri bakora iyo myiyerekano ibandanya kugwira. Kuri uyu wa gatatu, amakaminuza atari make akaba yakoze iyo myiyerekano, aho bamwe mu banyeshuri bavuga ko uburaro bwo muri ayo makaminuza bifuza ko buba ibibanza abanyeshuri batagira ibyangombwa byo kuba muri Amerika bashobora kubamwo atakibakoma. Abo banyeshure bariyamiriza ubutegetsi ko butokubahuka ngo butangure gusaba ivyangombwa abanyeshure canke ngo babirukane kubera kutagira ivyangombwa. Amakaminuza yo mu bisagara bya Princeton, New York, Duke muri Carolina y'uburaruko hamwe na kaminuza yo muri California iri mu gisagara cha Los Angeles zitegekanya gukora imyiyerekano yo kwiyamiriza ibyashikirijwe na Donald Trump kubijanye n'uko azokwirukana bimukira batagira ivyangombwa. Umugwi w'abakurde baturuka muri Siriya umugwi w'abakirudi baturuka muri Syria umenyesha ko kuri uyu wa gatatu wakuye abagwanyi bawo muri mu gisagara cha Manbij kigisagara gikomeye kiri mu buraruko bwa Syria inyuma y'amezi atatu uwo mugwi utujije abagwanyi ba leta ya Kiislamu muri ico gisagara abategetsi ba leta z'umwe za Amerika hamwe n'abarongoye umugwi w'abagwanyi ujejwe gukingira abakirudi bamenyesha ko uwo mugwi wungururijwe mu gisagara cha Raqqa mu bumanuko bwa Syria aho leta ya Kiislamu yigaruriye nk'umugwa mukuru wayo ni mu gihe Turukiya itewa makenga cyane n'abagwanyi b'abakurde bari mu buraruko bwa Syria aho imenyesha ko abagwanyi bari ko baratana mu mitwe n'abasirikare ba Turukiya yamara president Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya yabwiye amenyesha makuru kuri uyu wa gatatu aho yarafashe urugendo rugana muri Pakistani ko yizeye ko leta z'umwe za Amerika izomenya neza ingene itunganya iryo imugwa ry'abagwanyi b'abakurde
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com Facebook VOA radio yacu ayo rero yaramakuru yo hirya no hino noneho namakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari Umupaka wa Ruhwa uhuza intara ya Cibitoke ku ruhande rw'u Burundi na karere ka Rusizi ku ruhande rw'u Rwanda ejo warafunzwe Evaristo Nzikobanya nka yakurikiye inkuru aratubwira intandaro yabyo
Intandaro y'igihugarwa cy'umupaka ku Ruhwa ahasanzwe hari biro rusangi by'u Burundi n'u Rwanda bisuzumirwa ko ivyinjira n'ibisohoka nuko tumvikana hagati y'abarundi n'abanyarwanda bahakorera uko kutumvikana kwatanguye kuri uyu wa kabiri aho abarundi bifuza gushinga bya vyuma byo gusuzuma byitwa kamera abanyarwanda bakanka nkuko intwaza ngabo y'igipolisi cy'u Burundi ikoreraho ku Ruhwa yabibwiye ijwi rya Amerika izo kamera ariko zahavuye zishingwa naho abo bo ku ruhande rw'u Rwanda batabishaka bamwe mu bakorera ku biro bya douane ku ruhande rw'u Burundi bavuga ko ivyo bitumvikana mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda hoho ivyo vyuma byashinzwe haraheze igihe ukugara umupaka wo ku Ruhwa zatumye ataruja nuruza biba kuri uyu wa gatatu uno mukenyezi avuga ko yaragiye gusuhuza incuti igwariye mu gihugu cy'u Rwanda none yabuze haca kugira ashiki yaragiye
urumva banze kutugongera abanyarwanda ntabwo tujabuka sinzi ikintu byage ndasubiye inyuma nkubu tunengiye kuraba umuntu agwaye none nsubiye inyuma urumva rero ni ikibazo ku banyagihugu bato bato
abandi yugagwa ry'umupaka wa Ruhwa ryakoze ko nabari bafashe urugendo bagana igihugu cha Congo iharandira intwaro rusangi uno mukongomani yari yazindutse agana igisagara cha Bukavu avuga ko ahijeje guteza igikumu mu gitabo cy'ubucinzira ateye intambwe ku ruhande rw'u Rwanda bamubwiye ko batariko barakora
ntibinezereke kubona baduhagarika igihe kirekire kote wonde kumva tutazi tusaba yuko botorohereza mu bikorwa byacu cyangwa mu ngendo zacu turiko turakora ego ingorane zonye zamaze kuhaba kubera umwanya umaze gutakara n'ibikorwa bimaze gutakara kuri ubu icyo ni ikintu cyumvikana cyane umwanya wacu ibikogwa ibiki ariko baduhagarikiza ubuzima akazi nikagenda neza kubwiye kubwizomva
iryo yugarwa ry'umupaka wa Ruhwa ryatumye kandi abaja kurema amasoko haba ku ruhande rw'u Burundi muri komine Rugombo canke ku ruhande rw'u Rwanda atawucaruka uno mukenyezi yaragiye kurema isoko mu Rwanda agashavuka ariko se
ngo twari tugiye kurondera rasiyo y'abana Nare urabona nyine nge ibyo badukoreye tuzize twebwe tujya mu mporera tutazi nayo tuzi n'ibyo arivyo ukabarundi mwebwe nyene n'u Rwanda mukora mukumvikana hanyuma natwe twebwe abanyagihugu tukarondera rasi abana nta kindi
kiretse bamwe mu bajejwe intwaro yo hasi n'abajejwe umutekano bashitse aho ku Ruhwa n'abategetsi bo hejuru haba ku ruhande rw'u Burundi cyangwa ku ruhande rw'u Rwanda bahabonetse ku musase w'uyu wa gatatu umukuru w'umutumba rukana ya mbere uri komine Rugombo wegereye ku mupaka wa Ruhwa Sengiyumva Renovato avuga ko ivyabaye vyateye ubwoba barungoye uwo mutegetsi avuga ko habaye ingorane hagati yabo hejuru ingenzi zitorwa mu mporero
n'abanyagihugu turi kumwe bariko baravuga yuko bari bagiye mu Rwanda mugabo kuri koti y'u Burundi babahaye icemeza yuko boja buka mu Rwanda mugabageze hakujya mu Rwanda mu munyarwanda yase kubashirirako twebwe rero tuvuga nti nihaba habaye ingorane hagati y'abantu babiri atari ingorane iri hagati y'igihugu n'ikindi nibaza ko boreka abene igihugu bakabandanya imigenderanire ibandanya nkuko yahora.
Imodokari zari zunguruje abantu ku ruhande rw'u Burundi zibajana mu bihugu by'u Rwanda na Congo zahavuye zigaruka mu gisagara cya Bujumbura zica ku mpaka wa Gatumba ku rubibegwa Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo na komine Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura. I Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Ishyirahamwe mpuzamahanga FIDH riharanira uburenganzira bwa muntu rirasaba amahanga kwita cyane ku bibera mu Burundi, kubera ko nk'uko FIDH ibyemeza, ubwicanyi bushobora gufata intera ya genocide. Eloge Wilika Neza araduha ibindi bisobanuro.
Ishyirahamwe gita hagati y'akazi na muntu FIDH risigura ko ubwicanyi bukunyuruza abantu no kubabareza igufa byiraye mu Burundi mu kiringo cy'umwaka n'igice. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko muri icyo kiringo ryakoze amatohoza rifashijwe n'abari hamakuru abahinga baryo hamwe n'ishyirahamwe bisanzwe bikorana ariryo rigiteka. Mu kiganiro cy'impapuro zirenga 200 FIDH yerekana ko hari amabi menshi yakozwe kuva mu kwezi kwa kane umwaka wa 2015 aho umugambo uri ku butegetsi watoranya president Nkurunziza kubera umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bigatuma haba indyane za politiki. Ishyirahamwe FIDH rivuga ko indyane za politiki ziri mu Burundi ziko zifata intera y'ubwoko, rikibaza ko ashobora kwaduka ihonyabwoko hamwe amakunga tova hasi hakiri kare. Ibitigiri bitangwa na FIDH ni uko abantu barenga 1000 ari bo bamaze kwicwa kuva mu kwa kane k'umwaka uheze, ibihumbi 8 bafungiwe politike, hagati y'amajana 3 n'amajana 8 babuze urengero ryabo, naye abarenga ibihumbi 300 bahunga igihugu. Iruhande ya leta itungwa gatoki hari n'indi migwi iregwa na raporo ya FIDH, ahiryo shyirahamwe ryagiriza imigwi ya Forebu na Tabara ko nayo nyene yakoze amabatandukanye. FIDH risaba ko hoze inteko mvamakungu gukingira abanyagihugu. Twabajije Tasien Sibomana umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi icyo yibaza kuri iki cegeranyo.
Iyi raporo je sinovuga ko ikabije cyangwa idakabije, mugabe ivyivuga byinshi byarabaye. Kugira uvuge ko ikabije cyangwa idakabije, uba waragiye muri ayo ma enquete ukamenya ibitigire nyezina by'abantu bapfuye, bazimiye, ntitubone imivyimba, abafunzwe nabo bararekuwe, abahunze, abamaze guhunga n'ibindi. Mugabo ivyo bavuga byovyo, hari abantu benshi bapfuye, hari abantu benshi bazimiye, hari abantu benshi bafunzwe n'ubu bakibandanye bafungwa. Kuvuga rero ko hapfuye 1000 canke 1500, ivyo ni bimwe navuga ko worinda gutohoza.
Ariko imbere yo gutohoza hari ibyo Sibomana abona nk'ibimenyetso bifatika byotera ubwoba abarundi n'amakungu.
Kubona Uburundi buriko burava muri sentare mpuzamakungu, tuzi neza ko bayishyizeho kugira ngo isahirize ubutungane bwo mu bihugu, mu gihe ubutungane bwoba bukora nabi kumvo zitandukanye canke nabwo bukora neza bufise uburyo buke mu bakozi incabwenge mu bacamanza mu buryo bw'ukoresha. Iyo sentari basahiriza kugira ngo ivyaha vy'agahomera bunwa bikogwa ha canke ahandi ntibigume bidahanwa. Ukabona rero abaserukira abategetsi bo mwisaba naba birukanwa ku munsi ku munsi. Ingingo zafashwe n'urwego rukomeye nk'inama nkuru y'umutekano ntacibabari, ingingo yafashwe n'inama nkuru y'agateka kazi na muntu ntacibabari, ivyashizweho ibihugu biyorikiye mu bumwe bwa Afrika ntacyo bibabariye. Nonaho waba umurundi waba umunyamahanga ntabwo bavyo gutera ibyo bavuga ntibarira busema. Ukubonye igihugu cikuki kiriko cikura mu miryango yose, ni hamwe usigara uvuga uti ibikoko biri mu ishamba ikirusha amakara ubundi nicyo kiburyo.
Umukuru w'umugambwe la Debu Jean Dodieu Mutabazi nabasangira raporo ifite intumbero ya politiki.
Twebwe turazi yuko ivyo ari binyoma, ni ibintu vyiremenanya vyaje mu nyuma yaho kurondera guhirika ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu binaniranye kananira ababirigi n'abafaransa n'abandi barundi bamwe bari muri senarede batashaka kuja mu matora. Ubu rero babandanya bagira iremenanya gushikaho ikiziga cyose kibonetse bavuga yuko cishwe biciye mu bya politike. Iyo umuntu afashe ku nguvu abafashwe n'umugambo uri ku butegetsi cyangwa ugaruko rwawo akamara amaza. Rero uyu munsi igihe hari nk'abantu basangiye ubwoko b'abahutu bo muri CNDD-FDD bashobora gushamirana n'abandi bahutu bo kwa Agatogwasa, bose ari abahutu, umengo abo banywanyi ba Agatogwasa bacitse abatutsi kubera iyo bari kuvuga ihonyabwoko bari kuvuga ihonyabwoko bwoko ry'abatutsi.
Tuvuganye kuri telefone icegera cy'umuvugizi wa president Nkurunziza yabwijwe rya Amerika ku icegeranyo cha FIDH atamuntu numwe cyotangaza. Jean-Claude Karegwa ndenza akavuga ko abakora ivyo vyegeranyo bafise intumbero yo gutembagaza ubutegetsi, ariko arangiza yibutsa ko abakora bene ayo maraporo bose bakwiye kumenya bakamenyera ko badashobora kurusha inguvu abanyagihugu bitore inzego zibarongoye. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda, ibice bimwe na bimwe by'igihugu bifite ikibazo gikomeye cy'ibiribwa n'ibiciro bihanitse by'ibiribwa. Umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi yasuye abaturage bo mu murenge wa Kanyinya mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, bamubwiye ko kurya kabiri ku munsi bisigaye ari inzozi. Araduhiye inkuru.
Ibishyimbo ni bimwe mu biribwa bitaburaga ku mafunguro y'abanyarwanda, baba bakize ndetse n'abaciriritse mu bushobozi. Muri iki gihe iki kiribwa cyahinduriye izina, hamwe na bamwe bakibatije mituyu, n'izina ubundi risanzwe rikoreshwa ku bantu bashyira amafaranga make muri telefoni zabo zigendanwa. Iri zina ryahawe ibishyimbo kuko babikumbuye bagenda bakagura ku babitetse ibishyimbo bihiye bagapima bakoresheje igikombe. Ibi bishyimbo igiciro cyabyo gihera ku mafaranga 150. Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko byabafashije kuko nta muntu wari ukibasha kugura ikiro cy'ibishyimbo ngo akitekere. Aba ni bamwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika bo mu murenge wa Kanyinya mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali.
Uyu mwaka wabaye inshoberamahanga. Nabaho nabera sinigeze mbonaho ikiro cy'ibijumba kigura 300. Mbibonye ubu ibishyimbo byo turabimenyereye ikiro ni 600 ndetse igihe cy'ihinga byo cyageze muri 800. Imiryango myinshi ntasibye n'uwanjye ngo nuko ndi umukene. Irya rimwe ku munsi. Mu rugo ndagenda niba ngize amahirwe nkabona icyo gihumbi nkagihahisha ikiro cy'akawunga. Ubu hari icyateye nta rugoro giteka ibishyimbo ibyo bita mitiyo nibyo bidutunze. Ni udushyimbo bo kuri resitora bateka bakatugirisha igikombe. Ubu ibya make ni 150. Ntiwanabimenya ko washyizemo ibishyimbo. Ubu ibyo bihumbi bibiri byantungaga ku manywa na nimugoroba ni byo byavuyemo ipura y'igihe kimwe ku munsi.
Nyine kubura amikoro yo kugira ngo ugure ikiro gihiye bwambe kibisi ukagura kuri ibyo bihiye ukabasha kugura n'akamu n'utwotuboga cyangwa n'utunyobwa n'uturagara tw'ijana ukavanga ukakuza ubugari kuri yarindwi. Gusa wabona ibyo uhahishije ku manywa na nijoro.
Iri bura ry'ibiribwa waryumva yakwibwira ko riboneka gusa mu mujyi wa Kigali aho badahinga, ariko no mu cyaro naho ngo hari ibiribwa bibagiwe birimo ibishyimbo. Uyu mubyeyi no mu murenge wa Gahini mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba nawe yemeza ko hari ibiribwa byinshi bari basanzwe barya ubu batakibuka.
Guhaha ni ikintu gikomeye ariko ikiro cy'ubugari kiragura amafaranga 5. Ikiro cy'akawunga kiragura 600. Ibirayi biragura 3.5. Mu cyaro hari inzara iteye ubwoba. Ingemereye ibishyimbo biragura amafaranga 7.5 na 800. Ngaho mbwira se niba wabonye twa dufaranga se byo wakoreye 800 urakuramo ingemereye 7.5 zigaranise nka. Ikintu kirimo gutunga abantu ni ubunyobwa. Ndabona yabona ka gatsima ka 4.5 akagacamo kabiri inusobanura niba kigiye ngo bahage. Nsiye ngubaca nuza abantu ndi muntu baze. Rete kandi babaza nk'umuyobozi wabo byo kwihagararaho ntawe yabikubwira ariko nyenda bikwemereye pe.
Ministre w'ubucuruzi mu Rwanda Kanimba François yemeza ko ikibazo cy'ibiribwa kigaragara mu Rwanda, gusa akavuga ko atari umwihariko w'u Rwanda ko ari ikibazo kiboneka mu karere hose. Uyu muyobozi yaraherutse kuvuga ko no guta agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda biri mu bituma ibiciro by'ibiribwa ku masoko bikomeza kuzamuka. Ibiciro by'ibiribwa ku masoko bigiye kumara igihe kinini bizamutse, ariko muri aya mezi atatu ashize abaturage bavuga ko byahenze ku buryo bukabije. Hari abatangiye kwita amazina inzara bahuye nayo akagenda anyuranye bitewe n'uduce abaturage baturukamo. Nubwo abayobozi banyuranye b'igihugu bakomeje kuvuga ko nta gikuba cyacitse, ari amapfa yatewe n'izuba ryasa ari ryinshi, ariko ko nta nzara iri mu gihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye imfashanyo EAC, umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ingana n'amadolari miliyoni 194. Umunyamabanga mukuru wa EAC yavuze ko ayo mafaranga azabafasha mu migambi itandukanye yo guteza imbere akarere no gutunganya inzego z'uwo muryango. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru uri ku cyicaro cya EAC Arusha araduhiye inkuru. Userukira leta zunzume za Amerika mu muryango wa Afrika y'ubuseruko Madame Virginia Blazer niwe yashikirije ugwandiko umunyabanga mukuru w'uwo muryango Liberamfu Mukeko ruri mu masezerano y'imfashanyo bompi baruteye kumukono nk'ikimenyetso ku mugambi ucutangura kuja mu ngiro n'imfashanyo igizwe n'ubujyo bungana n'imiliyoni 194 z'amadolari ya Amerika na yarenga gato imiliyaridi amajana 4 y'amarundi. Madame Virginia Blazer, anabajijwe bikogwa chargé d'affaires mu rurimi rw'igifaransa mu buserukizi bwa leta z'ume za Amerika mu gihugu cha Tanzania yavuze ko ari ikimenyetso cy'imigenderanire myiza iri hagati y'igihugu ciwe hamwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Blazer ati igihugu nserukira cari yemeje gufasha mu iterambere ry'akarere hamwe no mu migambi itandukanye cyane cyane ishira imbere abanyagihugu bato bato, yongeye ko n'izindi mfashanyo zishobora gutangwa biciye mu yindi migambi. Iyo mfashanyo izocishwa mugambi ufashwa mugongo na Amerika mu iterambere USAID mu mfonyapfunyo y'icongereza izotangwa mu kiringo c'imyaka 5. Umunyabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Ambassadeur Liberamfu Mukeko yashimye iyo mfashanyo, yavuze ko igice ca mbere kigizwe n'imiliyoni 30 y'amadolari ya Amerika azokoreshwa mu kunagura gukomeza inzego z'uwo muryango hamwe no kuzikarihiriza ubwenge. Ayasigaye adoceja mu bikorwa by'iterambere rusangi nko kubaka amabarabara, ingomero z'umuyagankuba, iz'ibitoro, amagara y'abantu hamwe n'indero. Harimo kandi n'igisata cyo gukingira ibidukikije ahegereye ikiyaga Victoria, uguhanahana ibidandazwa mu bihugu bigize EAC n'ibindi. Mfumukeko yibukije ko umugambi USAID wa Amerika warumaze gufasha mu bitari bike cyane cyane mu mugambi wo gutoreza hamwe amakore n'amatagisi mu karere ka Afrika y'ubuseruko urudandazwa hamwe n'isoko rusangi korohereza abagwizatunga n'abanyamitahe mva makungu baza gukorera mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko n'ibindi. Umunyamabanga mukuru wa EAC yibukije ko ugufashanya hagati y'uwo muryango na leta z'ume za Amerika atari vya vuba. Yifuza kuko gufashanya kokomera mu bisata by'iterambere ubudanaje n'amahinguriro no kuzana imitahe gukingira ibidukikije n'ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe, uburemye n'ubworozi, umutekano hamwe no kugwanya inzara. Mfumukeko yemeje ko ibyo bisata ari nkora mutima mu iterambere ry'abanyagihugu bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, hiyongereye ko igisata c'ubutare n'agataka guhuza amategeko mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko hamwe n'abahinga bwa none bwo gutumana ko amakuru, yamenyesheje ko ari nayo migambi yashize imbere mu kiringo ciwe c'imyaka 5. Ibiro bikuru by'umunyamabanga w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko vyaheruka kumenyesha ku buryo bw'amafaranga yo gukoresha gishobora kuba intambara ikomeye yo kurangura imigambi mu gihe imfashanyo zemewe na leta z'ume za Amerika hamwe n'ubumwe bwa Buraya zitotangwa ku gihe. Hari n'imigambi imwe imwe yari yarahagaritswe n'abakozi bamwe barirukanwa. Nemugiye kandi n'intererano zabwirizwa gutangwa n'ibihugu bigize uwo muryango zidatangwa neza nk'uko umunyamabanga mukuru wa EAC yabishikirije. Pierre Clavin inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Isiganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda uyu munsi bariruka kuva Rusizi kugera Huye kilometero hafi 141. Ejo basiganwe kuva Karongi kugera Rusizi hegukanwa n'umunyamerika Rag Timothy, ariko umunyarwanda Valence Ndayisenga niwe warukiri uwa mbere, bityo akomeza kwambara umwenda w'umuhondo maillot jaune. Jean-Claude Munyandinda yakurikiye isiganwa Karongi Rusizi.
Urugendo rw'ibirometero 115 na metero 900 bigize intera ya Karongi Rusizi mu isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda rwarangiye umunyamerika Rag Timothy ari we usize abandi, bityo abayegukanye intera ya kabiri muri rushanwa kuko yari yanabaye wa mbere mu gace k'umusogongero cyangwa prologue ku cyumweru gishize. Kuri uyu wa gatatu ikirere nanone cyari kimeze neza, nta muyaga nta mvura, ahubwo hari akazuba keza kari kabereye abasiganwa ndetse n'abaje kwihera ijisho. Umunyarwanda Samuel Mugisha wo mu ikipe ya Benediction y'Urubavu, Sébastien Fournet Fayard ukinira Haute Savoie mu Bufaransa ndetse na Boivin Guillaume wa Cycling Academy muri Israel nibo bari bakomeje kugenda imbere mu bice bya Karongi, Bisesero, Mubuga ndetse mu kumanuka imisozi ihanamye ya Mugonero aho bakunze kwita kuri Dawuri mu ijuru. Aba basore batatu banyongaga ntashunguka abakinnyi bari babakurikiye basanga ikirari cyumye. Hirya no hino ku muhanda muri Karongi na Nyamasheke abantu bari bazindutse baje kwirebera ibirori by'amagare, benshi muri bo akanyamuneza ari kose, cyane cyane ko bari bamaze kumenya ko umwana w'umunyarwanda Samuel Mugisha w'imyaka 18 ari we warukiyoboye abandi.
Amazina yanjye nyakuri nitwa Runyuza Ari. ubuzima bwanjye ikintu kinshimishije arashize imyaka wenda sinzi na mbere uko byari bimeze ariko najyaga mbyumva ariko none ubu ngubu nibwo nakumva ikintu bita ngo kuruse turi di Rwanda igiye kunyura mu karere kacu kuva saa 12 za mu gitondo bose twari turi hano urabona bimaze kuba saa 5 tugitegereje yo turi di Rwanda thank you eh yo turi imbere n'umunyarwanda merci beaucoup ariko none ubu gutya twegwe kumva ndetse ngo n'umunyarwanda gusa ibyo byonyine byo biri kuduha power yo kuba nda twazakora turi di Rwanda yose ariko turabambere ubu abantu mbega bose muri rusange abanyarwanda mbega turi di Rwanda yisigaye n'abashimisha kurushwa kwakumva football
Icyerekezo cy'insinzi y'umunsi cyaje guhinduka mu birometro bya nyuma ubwo abasiganwa bamanukaga binjira mu mujyi wa Rusizi bakagoronzura mu muhanda wegereye inkombe z'ikiyaga cya Kivu hafi y'umupaka w'u Rwanda na Congo mbere yo guterera berekeza ku murongo usoza icyo gihe nibwo umunyamerika Ragi Simoti yatunguranye yereka abari bagishidikanya ku bushobozi bwe ko kuba yaregukanye prologue atari byamugwiririye Kuva Karongi kugera Rusizi yakoresheje amasaha 3 iminota 18 n'amasegonda 16 Wabaye wa kabiri ni Areruya Joseph wo muri Amis Sportif y'u Rwamagana akurikirwa na Eyob Metker wa Dimension Data muri Afrika y'Epfo ku mwanya wa kane haje Tesfom Okuba Mariam wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea naho Patrick Byukusenge wa Benediction arangiza ari wa gatanu Valens Ndayisenga nubwo yaje ari wa gatandatu aracyari uwa mbere ku giteranyo rusange cy'intera zose akaba ariwe ucyambaye umupira w'umuhondo Mayo Jaune akurikiwe na Areruya Joseph Wa gatatu ni Tesfom Okuba Mariam Jean Bosco Nsengimana ari ku mwanya wa kane Eyob Metker azari wa gatanu Samuel Mugisha avuga ko nubwo mu ntera ya Kigali Karongi na Karongi Rusizi yagerageje guhatanira umwanya wa mbere bikanga ngo irisiganwa rizamusigira byinshi
Intego nari mfite yari yo gutsinda ino stage ariko ntago byakunze no kuvuga ngo nation nzagerageza paka nsinda stage Ye nta kindi kiri kuntera imbaraga nuko nifitiye icyizere no kuba cyaka gushimisha abakoci banje ituro di Rwanda izansigira ubumenyi bwinshi cyane ndi gukina n'abakinnyi bakomeye cyane basha kubigiraho ibintu byinshi ku buryo umwaka utanza ashobora kubikoresha
yari Claude Munyandinda Irusizi
Jean Claude Munyandinda kandi arakomeza no gukurikirana irisiganwa riva rero Rusizi rijya huye Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Mukanya turasoza igice cya mbere cy'ibigano byacu ariko mureke Rosine Munezero atubwire muri make amakuru y'iki gitondo
Muri make amakuru twabashikirije avugwa hijya no hino ku isi leta ya Kenya imenyesha ko itarugari kambi y'impunzi y'Dadaab nk'uko yari yabitangaje iryo kambi rigizwe n'impunzi zigera ku 300,000 abenshi muri bo bakaba baturuka mu gihugu cya Somalia yamara umushikiranganji wa Kenya ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko igikorwa cyo gutahukana impunzi muri Somalia kibandanya yamara ko ishyirahamwe ryita impunzi ku isi HCR hamwe na leta ya Somalia yasabye igihugu cya Kenya kubirigizayo itariki yo kwimurizo impunzi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ahari mu rugendo mu bihugu bya Buraya yahisemo gushikiriza ijambo ryiwe rya nyuma nk'umukuru w'igihugu mu gihugu cy'Ubugiriki ahatangura intwaro ya demokarasi mu bihugu bya Buraya Perezida Obama yashikirije iryo jambo mu gihe ibihugu bya Buraya bifise amakenga menshi ku bijyanye n'uko imigenderanire igiye kumera hagati yabyo na Amerika ku ntwaro ya Donald Trump yatowe ngo asubirire Perezida Obama kuri icyo kibazo Perezida Obama yahumurije ibihugu bya Buraya mu kuvuga ko ibisikanya ryiwe na Donald Trump rizogenda neza naye umutegetsi mukuru mu gisirikare cya Amerika Commander Harry Harris arahumuriza ibihugu biri mu karere ka Asia na Pacifique ko Amerika itazohindura umugambi wayo kubijyanye n'umutekano muri ako karere n'inyuma y'ihinduka rya leta ya Amerika
Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Facebook VOA Radio yacu Ibigano byacu birakomeza mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.